Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byaryo uyu munsi, ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru yo mu karere. Muri kumwe nanjye Fideni Yongabo.
Kiretse ko kumbure icyo kiringo gishobora kuba ari giturabye ibibazo nka biriya bavuze byo kwaka ibigwanisho abantu, kuzana umwuka wotuma abantu bashobora guhunguka n'ibindi.
Uwo ni umuyobozi w'urunani Amizero y'Abarundi Agathon Rwasa avuga ku byavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ko muri Afurika mu buseruko i Dar es Salaam. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Tutangure yamara ku makuru avuga hirya no hino, aho duhera ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini. Mu itangazo ku vyerekeye igenwa rya Thomas Pereiro mu mabanga y'intumwa idasanzwe mu karere k'ibiyaga binini, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry avuga ko ashimishijwe no gutangaza igenwa ryiwe muri aya mabanga. Amenyesha ko amwizigiye, amenyesha ko Thomas Pereiro ari umuntu yiyemeje bikomeye ku vyerekeye ubutungane n'agateka ka muntu. Yarabaye umuhanuzi wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha igenewe igihugu cya Sierra Leone, aho yakoze ku vyerekeye ubwicanyi bukabije, ikoreshwa ry'abana mu gisirikare, gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abagwanyi, abaciwe ibice by'umubiri hamwe n'abandi basinzikajwe n'ingwano. Tom Pereiro yarakoze kandi nk'umuhinga mpanuzwa jambo mu kigo mpuzamakungu ku vyerekeye ubutungane muri Kosovo, Darfur na Afghanistan, akaba yari umushinga amateka mu ishami ry'abadepite muri Kongere ya Amerika kuva mu mwaka w'2008 gushika mu mwaka w'2010. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry avuga ko Tom Pereiro asubiriye Russ Feingold mu mabanga ahambaye mu gihe gikomeye. Azokorana n'icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka Afrika, Linda Thomas Greenfield, ku bibazo vyerekeye ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini muri Afrika, cy'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rwanda na Uganda. Ibintu azoshimikira ko no gutuma haba intambwe ku bijanye n'amahoro, umutekano n'iterambere bizorama mu karere k'ibiyaga binini, harimo gukomeza inzego za demokarasi, amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki n'itabuka ry'impunzi n'abavuye mu byabo. Tuve mu karere k'ibiyaga binini tuze mu karere k'Iburayi, amasoko y'imitahe muri ako karere na Amerika yataye agaciro uno munsi kuwa mbere, inyuma y'uko abagiriki biyamirije ari benshi ingingo yo gupfundika umukanda zasabwe n'abatanga amadeni b'abanyamahanga. Amasoko akomakomeye y'imitahe muri Amerika yataye agaciro biri munsi y'igice ku ijana mu gitondo c'uno munsi kuwa mbere. Amasoko y'imitahe yatakaje ibirenga igice ku ijana i Paris mu Bufaransa no mu gisagara cha Frankfurt mu Budagi mu bucuruzi bw'imitahe bwo mu ntango z'umunsi wa mbere ku mutaga muri Antunga. Amasoko y'imitahe y'i Londres mu Bwongereza yatakaje biri munsi y'igice ku ijana. Mu karere ka Aziya, isoko ry'imitahe Nikkei yatakaje ibirenga ibice bibiri ku ijana igihe iryo soko ryugara mirimo yayo uno munsi wa mbere. Mu isoko ry'imitahe mu gisagara cha Hong Kong, Hang Seng ryatakaje ibirenga ibice bitatu ku ijana. Isoko ry'imitahe ryo mu gihugu cya Korea y'Epfo, Kospi, nayo nyene ryatakaje agaciro co kimwe n'amasoko y'imitahe yo mu bisagara bya Sydney na Wellington. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu bitandatu vy'ibihangange vyo ku isi n'igihugu cya Iran bari uno munsi mu gisagara cya Vienne, aho bari mu kigoroka nyuma ko gushika ku masezerano kuri programme ya nuclear y'igihugu cya Iran umunsi umwe imbere y'itariki ya nyuma ntarengwa ko iyo kuba bashitse ku masezerano. Abo bashikiranganji bamenyesha ko bakeneye guheraheza ibibazo bikomeye bitaratoregwa inyishu mu kigoroka abo ko kugabanya ibikorwa bya programme ya nuclear y'igihugu cya Iran kugira Iran yoroherezwe ibihano yafatiwe. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Iran Javad Zarif yabwiye abamenyeshamakuru ku muhinga mu wejo kw'Imana ko hakiri n'ivyo izo mpande zibiri zidahuriye ko yamara ko ziriko ziragerageza kumvikana ku vyo zidahuriye. Ku mushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje imbere yaho ejo kw'Imana ko mu gihe yumvikana n'umushikiranganji Zarif ko amasezerano ari hafi gushikwa ko yamara hakiri ibibazo bikomeye bitarumvikana ko. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru twabateguri. Abategetsi mu gihugu cya Nigeria bamenyesha uno munsi wa mbere ko ibitero vy'amabombe ku musigiti n'uburiro mu gisagara cya Jos kiri hagati mu gihugu cya Nigeria yahitanye abantu 44. Ayo mabombe yaturitse kumuhingamo wejeje ku Imana yakomerekeje kandi abandi bantu 47 ibitero byagirizwa mu Boko Haram bibandanya bimaze guhitana abantu barenga 200 mu kiringo cindwi irangiye imbere yaho ejo ku Imana mwihevyi yarafize bombe yarinjiye mu isengero mu gisagara cha Potiskum igisagara gikomeye cyane mu ntara ya Yobe aturitsa bombe yahitanya abantu 5 ivyo byakurikiye igitero cy'umwihevyi cyabaye ku munsi wa 5 uheze hafi y'igisagara cha Maiduguri abategetsi batangaje ko abafasoni 6 baturikije amabombe yahitanya abantu batari bake umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa America John Kirby ariyamiriza ibitero biherutse kugirwa no mu Boko Haram mwitangaza ku muhingamo weje ku Imana akaba yatangaje ko America ishigikiye abanyagihugu bo muri Nigeria mu rugamba rwabo rwo kwiyamiriza iterabwoba abantu bihumbi n'ibihumbi baraye hanze mu gihugu cha Equateur barindiriye Papa Francis yatanguye urugendo rw'imisi 3 n'imisa yabereye hanze mu gisagara cha Guayaquil mu manuko bushira urengero bw'igihugu cha Equateur bitetswe ko abantu barenga miliyoni bitaba imisa ya Papa Francis no musiko wa mbere Papa Francis afise imyaka 78 muri iki gihe yashitse ku mugwa mukuru w'igihugu cha Equateur Quito ejo ku munsi w'Imana aho ahagaze bwa mbere mu rugendo rwiwe mu karere ko muri Amerika mu manuko abanyacyubahiro baserukira leta n'amashengero baramwakiye hamwe n'abana bari bambaye impuzu z'amabara menshi hamwe n'abantu bakuze bazungangiza amabendera ariko Papa Francis vyitezwe ko Papa Francis agaruka ku mugwa mukuru wa Equateur Quito ejo ku munsi wa 2 ahazogira ishyindi misa izobera hanze mu kibanza cha Bicentenaire ku mugwa mukuru Quito imbere y'uko aja mu bihugu byo muri Bolivia na Paraguay Papa Francis azorengana igihugu ciwe c'amavuko ca Argentine mu rugendo rwiwe rugira rw'icyenda mu mahanga mu kiringo c'imyaka 2 amara afite imigambi yo kuja muri Argentine mu mwaka uza Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakuru b'ibihugu bo mu karere ko muri Afrika mu Seruko barahuriye i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania aho bavuze ku Burundi mugihe iyo nama yarangije ibikorwa byayo mugenzi wacu Edi Gwema yakurikiranye ibyavuye muri iyo nama Edi watubwira muri make
urakoze Fideli mu by'ingenzi iyo nama yafasheho imyanzuro harimo gusubika amatora y'umukuru w'igihugu yarateganyijwe tariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 iyo nama ikaba yasabye ko ayo matora yigizwayo kugera ku itariki ya 30 z'ukwezi ikindi cyavuye muri iyi nama nuko abakuru b'ibihugu basabye ko president Yoweri Kaguta Museveni yaba umuhuza mu biganiro bihuza impande zitandukanye mu Burundi ikindi bavuzeho cyane cyane Fidel nuko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu uzatsinda ayo matora wese agomba gushyiraho leta y'ubumwe hanyuma banasaba kandi ko habaho gukurikirana amakuru avugwa ko hashobora kuba hari ingabo z'umutwe wa FDLR FDLR akaba ari umutwe urwanya leta y'u Rwanda ngo zishobora kuba ziri mu gihugu cy'u Burundi basaba ko hakorwa iperereza kuri ayo makuru ikindi bavuze nuko bagiye kohereza intumwa zizakurikirana amatora mu gihugu cy'u Burundi aha twakwibutsa ko ibihugu bimwe na bimwe n'imiryango mpuzamahanga irimo umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi byategetse ko abantu babo bashinzwe gukurikiranira amatora muri icyo gihugu bahagarika ibyo bikorwa nyuma rero iyo nama twavuganye n'umwe mu bayobozi bimitwe itavuga rumwe na leta mu gihugu cy'u Burundi agatorwasa kugira ngo twumve nabo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu icyo bavuga kuri izo gahunda zo kugiza ya matora kuva ku itariki ya 15 amatora akazaba ku itariki ya 30 reka twumve agatorwasa mu kiganiro tumaze kugirana muri aka kanya
kiretse ko kumbure icyo kiringo gishobora kuba ari giturabye ibibazo nkabiri abavuze byo kwaka ibigwanisho abantu kuzana umwuka wotuma abantu bashobora guhunguka n'ibindi ariko kuba kumbure bavuze bati ayo matora reka ategugwe neza abantu bose bashobora kuyajamwo icyo cyumviro n'icyumviro kiriza gusa sinzi none ayo bakoze kuwa mbere ushize yoyo bayavuga kwiki abakuru b'ibihugu yosa muri kalandri ya leta ya nkuru nziza yishiriyeho na seni tutabyumvikanyeho none yoyo bayavuga kwiki
mu gihe ibyo byose musaba byagiye mu bikorwa mwebwe iyo tariki ya 30 mubona ibabereye kugira ngo mube mwakwitabira ayo matora mu bwisanzure
igikenewe bwa mbere na mbere ni ishaka igihe ishaka ryo bari hari ku mpande zose hanyuma iyo tariki naya bakoze ejo bundi agasubigwamo kugira ngo dukore amatora ashobora kwemigwa n'abantu bose nibaza ko abantu bafite ishaka bose twabyumvikanye noneho akarere kagafasha mu kibazo cy'umutekano kugira ngo twese dushobore kubona natwe twojika hirya no hino n'abanyagihugu babone yuko koko igitugu kimbonera kure ko kitakihari nibaza yuko byoshoboka
kubijyanye n'umuhuza iyo nama yasabye ko umukuru w'igihugu cy'Ubugande Yoweri Kaguta Museveni yaba umuhuza mu biganiro bihuza Barundi kugira ngo hashakwe umuti w'ibazo byugarije Burundi mwebwe mubona uwo muhuza ababereye mubona yarakenewe
umuhuza arakenewe kuko leta byarayinamiye kwicarana nabo batavuga rumwe imyaka yose irabaye 10 hanyuma ko twoba tumushima cyane tutamushima ibyo ari byose nimba yemera guhagararira amasezerano y'i Arusha nkuko yarahagarariye akarere igihe amasezerano yategwa ku mukono yumvikane yuko atoza ashigikira yuko ikiringo cya gatatu kibaho hanyuma kandi nuko icyo bakiza nuko yoza afasha kugira ngo koko abarundi dutere intambwe tuje imbere atoza afise aho yohengamira byoza nga kumbure iyo myanya yo kubonana yo kuganira atacyovamwo aho niho jembo na hari kumbure hoba utubazo ariko bikozwe ku buryo abantu bavuga bati reka izi mpari zihere koko ku neza y'u Burundi abantu bakabishira mu ishaka yabo muhuza baba abegwa n'ikibazo bwite nibaza yuko hovamwo ikintu cingirakamo
uwo rero yari agatorwasa umuyobozi w'ihuriro amizero y'abarundi mu kiganiro tugiranye mu kanya gusa ikindi Fidele nakwibutsa abatwumva nuko muri iyi nama yabaye uyu munsi Dar es Salaam umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza atitabiriye iyo nama akaba yarahagarariwe na ministri w'ububanyi n'amahanga Alain Nyamitwe undi mukuru w'igihugu utabonetse muri iyo nama nanone ni president Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Uhuru Kenyatta wa Kenya aba ministri aba perezida bombi bakaba bari bahagarariwe n'abaministri Fidele. Urakoze.
Muri komine Musaga mu Burundi havuzwe ko havuze amasasi menshi n'amagrenade umenyesha makuru wacu Fidelite ishatse yari yanyarukiyeyo akaba turi kumwe ku telefone wiriwe neza Fidelite.
Wiriwe neza. Niyo neza.
Watubwira neza ku byabaye ibyerekeye amasasi n'amagrenade?
Ego ibyerekeye amasasi n'amagrenade byumvikanye ku Musaga nk'amakuru twakuye ku Musaga twashika bavuze yuko yatanguye kumvikana igihe cy'isaha hagati y'igihe cy'isaha 10 n'igihe cy'isaha 11 zo kumugoroba aho rero abanyagihugu twashoboye kuvugana twe twasigiye isaha 11 n'inusu zirenga twashari amasasu menshi cyane ibarabara rya Musaga iduga ruguru y'iryo bita RNCT ntigeri ko irahita nta modoka nimwe yarengana ndetse niyo natwe twari turimo bayibwiye kwishyura inyuma cyane cyane kujyambere rya Musaga aho rero twashoboye kuvugana n'abanyagihugu batari bake ariko benshi inkuru bahuriza ko ni kubene byatanguye aho bavuze yuko ngo byo byavuye ku musore unga ku Musaga yitwa Fasi uwe musore yagiye mu mpimba kuraba mugenzi wiwe yafashwe mu myerekano uyu mugenzi we nawe akaba yitwa ngo Mupenzi munyuma rero uwo musore ngo avuye mu mpimba yafatwa n'abapolisi hama abanyamusaga ngo bumvise ko uyu musore yafashwe n'abapolisi ngo bakera hava nabo barafata nabo nyene ubwabo abapolisi babiri nakwizo nkuru zimwe zivuga ko baba bafasha polisi babiri abandi bakavuga ko hari hafashwe polisi batatu ariko ngo umwe wa polisi atubaye yatorosa bamufashe rero bivugwa yuko abapolisi bamwe b'abanyagihugu aho ku Musaga ariko rero ubu aho bigeze aya masasu two turavugana twe twahavuye ariko hariho bamwe mu banyamusaga tuzi naye tuguma tubaza ziba ko inkoho zisa n'iza bavuga ko hashobora kuba hari agahengwe mu n'amasasu turavugana ariko bakavuga yuko uruja n'uruza abantu mu mabarabara bakiko barengana bisanzwe buhoro buhoro yego muri make nuko byari byifashe
None abo bapolisi bo babarekwe uko ibintu bihagaze muri
kinyo amakuru gushika ubundi ko ndaronka nuko abapolisi batarare kugoba kiri mu mirimo y'abanyagihugu ngo amaza mu kibari mu hano we cyane bari nyirara bigirihe ivyo no kuri ntayishwa nta nyishino bironkera kubera ko nta wudi gushikwa aho abapolisi bari aho bafatiwe ikindi naco kumbure umuntu yovuga nuko izo nkoko cyane cyane zumvikana hagati y'abara rya kabiri n'irya gatatu byo kumusaga harimo n'imanuka ku mpimba ego ariko twebwe bamenyesha makuru abeswe duhagaze cyane cyane hagati y'ibarabara rya mbere n'irya kabiri kubera ko abapolisi igihe twashikaye bavuze bati ntihagire umuntu arenga ngaha ntibabitubwiye nk'itegeko ariko batubwira nk'abaduhanura bavuga bati natwe siko turahaswe guterwa amagrenade byaba byiza ku mutekano wanyu mwozibukira mukaja ahakujya y'ibarabara ariko ikindi nacyo twushobora kuba twahabonye nuko amasasu ntiyavuga utavanako yavuga haciye agahagarara haciye hagaba kahengwe haciye iminota nk'itanu agasubira kandi akabandanya akavuga cyane cyane yavaho hanze abo turababwira twa n'igihe twavayeho bari butangiye guhibira hari mu masasu 12 n'iminota 33 gucyonye gasaho kumengo ziko zigana aho twari duhagaze
urakoze
ikindi nacyo nuko twasanze abapolisi apolisi ku mabarabara bari bahari batandukanye ko twavuye abasirikare bamaze kuza ndetse n'umukomanda w'ikambi komo hashonje ngaho kumusaga niho yarari ama twavuye turamutute tubaza muvugizi w'igipolisi cyangwa muvugizi w'igipolisi cyankurikiye ama twaza yuko aya makuru yo yemeza cyangwa yahakane aho polisi bafashwe yatubwiye ko ariko ava ruguru ataramenya ibyabayewe ko yabitohoza bishobotse ibyo zotubwiye cyabaye
urakoze yari
urakoze nami
fidelite ishatse Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ku yindi nkuru yerekeye Burundi umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi nabo bavuga rumwe bariyamirije umuhuza mushasha aheruka kurungikwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU umunya Senegal Abdoulaye Batili aho bamwagiriza ko atubahiriza ubwigenge bw'igihugu bakamusaba gutanga imihoho vuba bwango abatavuga rumwe na leta bo bavuga ko ahubwo umuhuza yananijwe akazi nabo mu mugambwe uri ku butegetsi ibi bivugwa na Charles Ntitije ayoboye umugambwe w'iprona utemewe na leta ni mu kiganiro n'umumenyesha makuru wa Bonesha FM Eloge Kaneza
batubariye bati abahuza nyene bati twararondeye kubonana n'umukuru mugambwe CNDD-FDD yaratubwiye ko atazotwakira atadukeneye n'ibyo byo kuvuga yuko bamuhoye yuko yavuze gukiranga minsi cyo kunguruzwa ebarundi bari bavuze ko amatora y'ukunguruzwa akaba ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi twe turabwira yuko nibabona ko kubirwanisho mu mbonera kure kutahukana abahunze gusubira kugura amastasiyo y'amaradiyo yaturiwe n'ubutegetsi agakora n'ibindi byose bijanye n'amatora ari mu ituze tuti twe ntangorane nimwabikunda tuzobyemera urumva rero ba giye mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ingingo zashikirijwe n'amanama y'abakuru b'ibihugu muri aka karere n'inama y'abakuru b'ibihugu bagize ubumwe bwa Afurika ikamere n'ishyirahamwe mpuzamakungu urumva wewe Murundi yakoze yisunga intumbero yahawe n'abategetsi b'ibihugu
abantu barenga 20 uyu munsi barengukijwe imbere y'umucamanza muri sentare nkuru ikukira meri ya Bujumbura abashingwa manza babo bavuga ko hahonyanzwe amategeko kuko benshi muri bo bararengeje igihe cyo kuburana abandi nabo babanje gukubagurwa kugira bemeze ibyaha bagirizwa byo kugumuka n'inkuru ya Tabita Mukamusoni
iyo afashwe agashika mu gipolisi yategezwe kuhamara n'imiburi indwi zibiri bamucize imbere ya parke ikamuhagarika bategezwe kurenguka imbere y'umucamanza kugira arabe yuko afunzwe biciye amategeko cyangwa bidaciye mu mategeko mu misi arenga 15
uwo ni Maitre Gisard Renova umwe mu bashingwa manza baburanira urwaruka rufunzwe rwagirizwa kuja mu myerekano Maitre Renova Giza avuga ko abantu bafunzwe aho nyanzwe amategeko ahubwo ngo bari bakwiye kuburana bidegembya
nk'abagiye bose mwabonye benshi ba hagaritswe na parke itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu ni kuvuga bose barengeje ukwezi ya minsi 15 mwumva ko tamaze kwirengana twe tukavuga tuti bapfunzwe aho nyanzwe amategeko nce gituma twasabye sentare ko babarekura bakabonye bidegembye
muri abo bafungwa bari bitavye ubutungane kuri uyu wa mbere hari hagwiriyemwo urwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 25 bamwe mu twabonye bafise ibiguma ku mubiri abandi nabo inkovu ku mubiri abo twashoboye kuyaga batumenyesheje ko bakubiswe bagatotezwa cyane hari n'uwatumenyesheje ko yakubiswe abanje gutekegwa mu igunira hari n'abandi ngo bategwe inshinge ivyo vyose bikoregwa aho bita kwandadaye hasanzwe haba abapolisi abandi ngo bakwitigwa mu rwego rw'iperereza abashingwa manza babo baremeza ayo makuru bagasaba igipolisi kudakubagura abantu kuko ibyo gukubagura abantu bitagikogwa kandi ngo kirazira kwemeza umuntu icaho banje kumutoteza bamwe mu bafungwa baraho bamenyesheje ijwi rya Amerika ko bemeye ivyaha imbere y'abawopeji mu rwego rw'iperereza kubera itotezwa bariko baragirirwa bakemera n'ivyo batakoze byose Maître Novaciza umwe mu bashingwa manza baburanira ugo gwaruka aravyemeza
nk'abanje mu maso babemeza ibintu ku ngufu hari nk'abafashwe bagiye kugemurira abandi bamaze gufatwa bagaca babashira muri uwo mugwe bagiye kugira imyerekano kugira rero bashobore kuvyemera bategezwa gukubitwa abandi nabo gasanga babafashe ku mabarabara baza kuvuga ko batari muri iyo myerekano bagakubitwa kugira bashobore kugira bemera ko bari muri ibyo bintu nk'uko mwavyiboneye hari abakubitwa mu mugongo bagakubitwa nk'ibiharage hari uwo twavuganye yambwiye kuba mushize mwigunira bakamukubita abandi nabo akabashibira tomukanwa bagashaka ko yishurikira tugidakorotse ni ibintu biteye ubwoba kabisa
Nao biruko mu gipolisi bo bemeza ko ikubagugwa ritagikogwa ni gipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye ni cegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi
Ayo makuru ni kinyoma cyambaye bose Ivyo byo gukubagura abantu bafashwe ntibigikogwa ni gipolisi cy'u Burundi ntibikogwa Aho uri kuvuga hari abapolisi iyo bonye ne tuzi bahari
Ni kuvuga ko ata muntu afashwe yigera cyane wayo
Abantu aho bafatiwe mu kubajana muri ubwo busho ndiko ndakubarira barashobora kubaruhukiriza aha hantu urashobora gufata umuntu umwe cyangwa babiruka burabashira ngaho mu kurindira ko ufata nka ufata abandi kugira ubatware bagwiriye mugabo naho bashobora kubacana ntibashobora kuhamara umwanya munini ya nta n'isaha bashobora kuhamara bace batera babandanya bajana mu busho bw'igipolisi
muri abo baringutse hari abatashoboye kuburana kuko wasanga basangiye urubanza n'abatarakwiza imyaka yo gufungwa bamwe bita abamineur mu gifaransa kuri wa kabiri niho wategekanijwe kuburana abatarakwiza imyaka mu ntara ya Rumonge kuko abatarakwiza imyaka ariyo bafungirwa gushika ubu rero hariho abantu bakibandanya bafatwa bagirizwa ngo ibyo bakoze mu myerekano na imyerekano mu Burundi itakiba abo bantu bagirizwa ibya bitandukanye bagiye bakora ngo muri iyo myerekano abenshi babazwa igituma batemera ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Urakoze Tabita Tuze mu Rwanda aho mu mwaka w'2014 Marcel Musindashaka ari umwe mu banyarwanda batandatu bari muri programme yari yashizweho na President wa America Barack Obama kugira ngo ihe inyigisho imikangara ya Afrika kwironderera inyishu ku bibazo byayo Marcel Musindashaka yashinze kandi ayobora ikigo cy'ubuhinga bw'itangaza makuru citwa mu Rwanda umuseke IT LTD Musindashaka yabwijwe rya Amerika ko programme ya yari yatumye ikigo ciwe kimenyekana mu mahanga ni ikiganiro yagiranye na Eric Bagirubusa
Obama ijambo yavuze ryadukoze ku mutima ngiye ubwanjye nuko yavuze ngo yizeye ko urugyuko rwa Afrika ruzageza Afrika no heza icyo kizere afite ariko yakigize kubera uko yatubonye twebwe Nkaba jeune twari turiyo
ari mu banyarwanda batandatu bitabiriye amahugurwa ya Yali Young African Leaders Initiative mu mwaka ushize yashyizweho na Bwana Barack Obama president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo abanyafurika bato bishake ibisubizo Bwana Marcel Mutsindashyaka umuyobozi wa company umuseke IT Limited izwiho ku bikorwa by'ikoranabuhanga n'itangazamakuru aragaruka ku biganiro bagiranye na president Obama
avuga ati mfite ikizere ko Afrika izigeza kure binyuze mu rubyiruko nkamwe na initiative zanyu mufite
Mutsindashyaka avuga ko yatangije kampani umuseke IT Limited mu 2011 ari nayimenyereweho urubuga rwa internet wa eshatu akadomo umuseke akadomo rawa ku makuru atandukanye Marcel Mutsindashyaka w'imyaka 26 y'amavuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigishirijwe muri Yale University uburyo bwo kuba umuyobozi mwiza mu byakora ashimangira ko byamubereye umwanya mwiza wo gusura ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga nka za Microsoft na IBM urwego nabafatiraho ejo hazaza kandi ngo byarushijeho kwagura mu ruhando mpuzamahanga umuseke IT Limited
urebye muri rusange hari ukuntu abantu batwumvaga akenshi wasobanuraga ibyo ukora banakumva ibintu by'abana ntabiha agaciro akumva ko nyine ari abana bari hari abari mu gukora utunze udasobanutse abasomaga ibyo dukora nibo bari batuzi neza ariko abandi batari batuzi ntago bamenyaga neza ibyo umuseke ukora ariko kubera ino gahunda ya yari byaragutse byaduhaye credibility biduha isura nziza mu bantu noneho bibakururira bose kumva ibyo tuvuga kubera ko kampani yacu yamenyekanye ku rundi rwego rwo mu Rwanda gusa ahubwo ku rwego rw'isi. Ibyo rero biduha ijambo noneho bidufasha no gucuruza ubucuruzi bwacu, ibyo twanditse abantu barabisoma, hanyuma n'ugiye kubwira uti dukora ibi ngibi akakumva vuba kubera iyo credibility wagaragarijwe ku tari rwego rwo mu gihugu gusa ahubwo rwego mpuzamahanga.
Abatambutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rwo kwishakamo ibisubizo ku mugabane wa Afurika beretswe mu bitekerezo n'ingero bifatika ku ibyo bakora bigomba no gusakara ku mbaga nyamwinshi. Umuyobozi wa Umuseke IT Limited yahamirije ijwi rya Amerika ko nyuma yo kubona amahugurwa ya Yali yahaye imirimo abakozi batanu bashya biyongera kuri 27 bakorera mu mpande zitandukanye z'igihugu. Theodomir Ntezirizaza arangije itangazamakuru n'itumanaho muri Kaminuza y'u Rwanda avuga kuretse kumufasha mu mibereho ya Kigali toroshye ngo binamwongera ubumenyi.
Ejo hazaza navuga ko ari heza kuko umuntu uko agenda akora agenda yiga. Nk'ubu wenda uko nageze mu Museke meze nago ariko nyimeze hari byinshi nahigiye, bivuga ko ibyo bintu nimbihuza n'ubumenyi nari nsanganywe tuzakora byinshi kugira ngo ubuzima bwanjye burusheho kugenda neza.
Hirya no hino mu Rwanda hakomeje kumvikana amajwi y'urubyiruko rwitotombera kubura imirimo n'igishoro kubashaka kwikorera nyuma yo kutemeranya nabo bwana Mutsindashyaka arajya inama.
Ntago kwikorera ari ukubyuka ngo ujye hariya gusanga ibintu biraza. Impamvu binanira abantu nuko bitoroshye, ariko impamvu hari ababishobora nuko bishoboka. Kuvuga rero nawe birashoboka ko ashobora kujya hariya agatangira business ye agakora hanyuma akazatera imbere, ariko ntago ari ibintu byoroshye. Ni ukwicara agakora agategura umushinga we agakora buke buke. Abenshi muri bo ikibananiza nuko yumva ko yabyuka mu gitondo agatangira kampani ije gahita ingana nk'umuseke kandi ngemaze imyaka ine n'igice nkora. Bisaba imbaraga, bigasaba igihe ndetse na planning ukabitegura neza ukabishyira ku murongo.
Batandatu bavuye mu mahugurwa yari mu 2014 bishyize hamwe mu kiswe yari Rwanda. Batanga amahugurwa afasha urubyiruko kuba abanyamwuga ba nyabo no kugira umurongo ngenderwaho mu gutegura ejo hazaza habo. Biratanga icyizere ku babona ubwo bumenyi no ku gihugu muri rusange. Intumbero ya Perezida Barack Obama kuri iyi gahunda yari ni ukubona urubyiruko rwa Afurika rwikemura ibibazo, kandi ngo hari icyizere ko bizashyirwa mu ngiro.
Twageze dusanga bamwe imitekerereze bafite kuri Afurika atari ko badusanze. Bari bazi ko ari urubyiruko rusinziriye, urubyiruko rutazi ibyo rurimo, urubyiruko rwibeho ngo rw'abanebwe. Tugeze iyo babonye ibyo dukora urubyiruko 500 bavuga ati tiens Afurika none ngo uko imeze, basobanukirwa Afurika neza. Niba rero ubona Afurika unyujije mu rubyiruko ukayibona ko ari umugabane ufite ishyizere cy'ejo hazaza, akabuza bizagerwaho.
Ehe kabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Mbere yo kurangiza programu n'ibiganiro byo kuri isaha, tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije mu itangazo ku byerekeye igenwa rya Thomas Perriello mu mabanga y'intumwa idasanzwe mu karere k'ibiyaga binini byo muri Afurika. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry avuga ko ashimishijwe no gutangaza igenwa ryiwe muri ayo mabanga, amenyesha ko amwizigiye. Ku yindi nkuru, twabwiye ko amasoko y'imitahe mu karere k'Iburaya na Amerika yataye agaciro no munsi kwa mbere inyuma y'uko abagiriki biyamirije ari benshi ingingo zo gupfundika umukanda zasabwe n'abatanga amadeni b'abanyamahanga. Amasoko akomakomeye y'imitahe yo muri Amerika yataye agaciro mu biri munsi igice kw'ijana mu gitondo cy'uno munsi kwa mbere. Kwini kuru twabwiye ko abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu bitandatu by'ibihangange byo ku isi n'igihugu cya Iran bari uno munsi mu gisagara cya Vienna, aho bari mu kigoro ka nyuma ko gushika ku masezerano kuri programme ya nucléaire y'igihugu cya Iran umunsi umwe imbere y'itariki ya nyuma ntarengwa ko yukuba bashitse ku masezerano. Tumwe tubabwira ko abategetsi muri Nigeria bamenyesha uno munsi wa mbere ku bitero by'amabombe ku musigiti n'uburiro mu gisagara cya Jos yahitanye abantu 44. Mwakoze rero nshuti mwese mukurikirana Radio Ijwi rya Amerika kuba mwakurikiranye ibiganiro byo kuri iyi saha. Ibiganiro rero byo kuri iyi saha niho bigarukiye. Mwari kumwe na Jeff Ndeni Yongabo washize hamwe ibiganiro agafata n'amajwi yari Fatuma Ali Maskarara. Mugire umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.